Yimumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabara mkije nchuti bakunze muteza matuki ibiganiro vy'iradio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nongera ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'ino mwanya
turasanga igahunda ishobora kuzote by'abantu kugira ngo baronke injya zabo kuko ni bake bake bagenda bararonka makarata kandi byateye ikibazo cyane kuko abantu bose baguma biyumvira twige injya zaraheze none tuzoronka ryari kugira tuje gusuma.
Utu ni tumwe mutunenga impunzi z'abarundi zahungiye mikambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu ya Majepfo ya Kongo zinenga kudukarata basigaye baronkerezwa ko imfungurwa. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere iyo nkuru nemeye kugaruka ko mukanya n'izindi ndabafite mbanze ndabwire muri make ko muri Turukiya abaharanira gateka kazi na muntu bagera kuri batandatu barawe batawe mu mvuto harimo n'umukuru w'ishyirahamwe Amnesty International. Abantu bafashwe n'igipolisi aho bari mu ihoteli mu nama y'umutekano bahogwa ko bafashije abiyahuzi bamaze gufatwa. Sentare ya Istanbul ntiyatebeje kuvuga ko gutanga itegeko ry'uko abo bafashwe batazore kugwa badaciri urubanza. Ivyegeranyo vyasohotse mumenyesha makuru bitandukanye bivuga ko abantu bafashwe baturuka mu bihugu vy'Ubudagi no mu Swisse bagirizwa ko bakoranye n'abarwanyi b'umuhari w'abakurde uregwa kuba ukorana no mu Islam Fethullah Gulen yagirizwa ko yatunganije igikorwa cyo kugomba guhirika ubutegetsi bwa perezida Recep Tayyip Erdogan. Ibihugu vya Burkina Faso hamwe na Côte d'Ivoire bisanzwe bigeramiwe n'ibitero vy'iterabwoba vyatangaje ko bigiye kurwaniriza hamwe iterabwoba. Ivyo vyemejwe n'abakuru b'ivyo bihugu vyompi ko ari babiri. Abakuru b'ibihugu bompi batangaje ko bategerezwa guhangana bari hamwe n'ibazo vy'abimukira iterabwoba ubwizi bwa nabi kubera kubibera ku mipaka yabo hamwe no kwiyongera k'ubushuhe kw'isi. Umugabane wa Amerika Perezida Donald Trump yaragiranye umubonano na Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya, umubonano utavuzwe cyane wabaye mu ntango z'uku kwezi mu gihe bari mu nama y'umugwi G20 iheruka kubera mu gihugu cy'Ubudagi. Ivyo vyatangajwe n'abategetsi bo mu biro vya Perezida wa Amerika Ian Blemer, umukuru murwi Eurasia, akongera akaba n'umuhanuzi mu bibazo vya politike mu Rusiya, yavuze ko uwo mubonano ata vyinshi wavugiwe kandi ko amaze ikiringo kitarenga isaha imwe gusa yamara ibiro vya Perezida Donald Trump vyo bivuga ko atari nama ariko cari kiganiro kandi kitafashe umwanya munini. Mu rwandiko Perezida Trump yasohoye ace ku rubuga rwe rwa Twitter yaramiriye kure ayo makuru mu kuvuga ko ari amakuru y'ikinyoma. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda nawe tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumvigana ivyacu muciye kuvuga kwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa@burungu.com na kuruga kwa Facebook address yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Ihanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ihanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze ikiganiro cyacu tuno munsi tugere mu ntara ya Muyinga ivugwamwo umuvuduko munini wigwirirana ry'abantu. Imvo nyamukuru zitangwa na bamwe mu banyagihugu baganiriye n'Ijwi rya Amerika akaba ari ukudahurumbira uburyo bwo gutandukanya imvyaro no gusama imbanyi zisama zitipfujwe. Moise Misago niwe tubaze byinshi kuri ino nkuru.
Muri iyo ntara imiryango itari mike ifite abana bari hagati ya 3 na 6 Hari n'indi miryango usanga ibisabana bashaka kuri 10 n'abarenga. Abanyagihugu bakavuga ko muri kino gihe usanga abakenyezi basama ku bwinshi eka nabigeme bibungenze ari benshi. Uyu mupfasoni kubw'Imana na Dinati abantu baragwira ariko ibifungurwa bikaguma ari bike n'isi ndimwa ikaguma yaga.
Kugwira kw'abantu bivuguma abantu bavyara kandi badafise amatongo yo kubarimiramo batafise n'ukuntu bazohiga ayo matongo yabo bantu bariko barabyara njempa n'abantu abantu bagwiriye mu gihugu hariho abajya basomye hariho abajya baciye ingero none nyene kuko ubyaragura abana nyene udafise naho uzobarime icyo mbona bihangayikisha abantu.
None nkawe mu muryango wawe ufise abana bangahe?
Ufise batatu kandi nabo batatu ndabona ko bangora kubera no byipfuza ntari bubironke ubundi hoho ntari bubyironke.
Zimwe mu mvu z'iryogwirana ry'abantu hari umugenzo wo guharika hamwe no gufata ko umwana ari itunga mu muryango biri mu mico y'abarundi. Hambavu y'izo mvu hari ukutijyukira uburyo bwo kubyara ku rugero. Iyindi mvu bavuga abanyagihugu nuko bamwe mu bakenyezi bafasha mu gihe babibungenze gushika umwana akwiza imyaka 2. Uyu mupfasoni Tangishaka Marie Louise n'umwe mu bafashwa asanzwe yibungenze.
Rasaba kugisha ingene n'amatongo avura yaka bazobure ndaho bazobara bamira nutwa bajya abonyuma butoye acavuga ngo mwengo nanje ubuneneye kuyitwara nanje nzogende kubutora aca heba kugenda hamwe kuburyo agaca twari yonda kubera yahora agenda kuburyo agaca yirorerera n'uwundi wese nawe acavuga kandi ngo nanaka yabutoye ngo naje wese nzosubirayo nawe agaca yitwara.
Nishiramwe gishinze gukingira abana n'ugwaruka hamwe n'iterambere AGVD mu ntara Muyinga babona ko hakwiye kuba ihimiriza kubavye ryo kuvavanura n'ivyumviro ko umwana ari itunga. Amye uwizera arongoye iryo shyirahamwe akavuga ko leta yokwereka abanyagihugu akamaro ko kubyara abana bake.
Icyo tubona gishaka gukorwa ubwa mbere ni uko abanyagihugu bamenyeshwa akamaro ko kubyara bake, hanyuma leta igashyiramo ingufu n'abanyamashyirahamwe benshi dusanzwe dukora bimwe kugira ngo duhimirize abanyagihugu bamenye ibyiza byo kubyara abana bashoboye kurera kugira ngo bashobore kubategurira akazoza bashobore kubashyira mu mashuri ntibabe kubyara gusa kugira ngo babone umurongo w'abana uravutse ngo atacu bandondereye unaje ngo nzoguma mvyara ntibabone yuko bashobora guharura itunga mu bana ahubwo babone yuko umwana ategeza kumubyara abona ko muri kazoza azoshobora guteza imbere igihugu.
Intara ya Muyinga ifite abanyagihugu barenga 187 abajeje intwaro muri iyo ntara bakabona ko iryo gwirana ry'abantu ari imwe mu mvu zituma imiryango itari mike idashika ku iterambere. Denise Ndaruheke umuhanuzi wa Buramatari w'intara Muyinga ajeje intwaro imibano n'imico kama akavuga ko bafashanije n'amashyirahamwe ajeje byo kugwanya igwirana ry'abantu ku isi hamwe n'abajeje intwaro bama bahimiriza abanyagihugu kubyara abana bashoboye kurera.
Mu ntara ya Muyinga tugereranije hariho abanyagihugu baba 187 837 abo bakaba bari mu ngo zingana 159 kilometero kwadrato hoba hariho abantu bangana 470 kuko n'ubu turabona yuko ari ingorane. Turetse kuvuga ico dutegekanya ahubwo novuga ntico dukora. Turi ku kividuhimiriza dusubira abajejwe intwaro kuva hasi gushika hejuru. Turafata umwanya tugafashanya n'abajejwe amagara y'abantu tugafashanya n'amashyirahamwe asanzwe akorera ngaha mu ntara tukagerageza guhimiriza abantu tubabwira yuko bogerageza kugabanya inzaro hanyuma umwe wese akabyara abashoboye kurera kuko turabona ko ari ingorane tunarabye tugasanga hariho n'abana usanga baja mu ibarabara hariho benshi baja mu ibarabara kubera ko usanga mu ngo babaye benshi ugasanga uburyo bwo kubatunga sikirenga.
Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bukaba buherutse gutangaza ko abarundi bamaze kwiyongera inshuro 4 kuvaho Uburundi bwikukira. Leta igahamagarira abanyagihugu kugabanya umurindo kubyara mu gukoresha ubuhinga bwo kugabanya no gutandukanya imbyaro. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu UNFPA ryitaho igwirana ry'abantu ku isi ritangaza ko mu Burundi umukenyezi umwe abyara abana 6. Imuyinga mubusero kubushimura ruko bw'u Burundi Moze Misago ijwi rya Amerika.
Unaho tunyarukire mu Gasenyi quartier Gasenyi iri mu gisagara ca Bujumbura yazindukiyemwo abagize ibiro vy'umuhuza w'abarundi mu Burundi. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wa Evariste nziko banyanka mwiriwe Evariste. Abo bagize ibiro vy'umuhuza mu Burundi bazindutse ngaho mu Gasenyi kukoriki?
Nagira mbaze nkosore gatoyi Diane aho mu Gasenyi nyari mu gicagara cha Bujumbura ahubwo hari muri komine Mutimbozi y'intara ya Bujumbura.
Murakoze cyane.
Rero ibiro abagize ibiro vy'umuhuza rero bazindukiyeyo bagiye kuraba abanyagihugu baheruka kuhimurwa kubera ibikorwa byo kubaka ikibimba cy'umukuru w'igihugu kiri ku kirahabe biriko birahabera. Abanyagihugu rero ntibacinye ingingo yo kubimura kuko bashikiriza ko bataronse imizibukiro. Abagize ibiro by'umuhuza rero bazindukiyeyo bavuga ko bari bagiye kuraba abanyagihugu kugira ngo babaze ingere babayeho muri kino gihe inyuma yaho bandikiye ikete ry'umuhuza ikete umuhuza w'abarundi etondo y'Imana bamusaba yuko ibafasha kugira ngo ikibazo cyabo kidadanuke.
Abanyagihugu muri make ikindi bavuze ni giki?
Abanyagihugu icyo bavuze ni kijyanye n'imibereho yabo muri kino gihe. Bamwe barimutse bajya gusaba indaro kure yaho hafi yari kuvuga kwa ikirimba cy'umukuru w'igihugu, ariko hari abandi banyagihugu bahagumye muri kino gihe baba mu tuzu tw'ibyatsi bazingaguye muri kino gihe. Bavuga bati ikibazo cyaba kitavuye mu nzira aho imvura itasurira bazomerwa nabi, bagasaba y'ukoresha ikibazo mu mezi abiri coba cyatoye umuti.
Abo bagize ibiro by'umuhuza w'abarundi hari ico bemeye?
Wararongoye izo ntumwa z'umuhuza ariwe Yeremia Kekenwa, umuhanuzi mwishikira, umuyobozi mwishikira nako mu biro by'umuhuza, yavuze ko ibyo abanyagihugu bashikije byose bagiye kubishyira umuhuza kugira ngo nawe abishikirize inzego zibijejwe kugira ngo bikunde icyo kibazo cy'abanyagihugu bo mu Gasenyi bataronkejwe ibizibukiro kive mu nzira.
Urakoze cyane gose Evariste, nzi ko banyanka kuri Gyodonido uduhaye, turaza kongera tukikoreko makuru yacu yo hanyuma kugira ngo tubwire byinshi utatubariye.
Murakoze nawe.
Abanyagihugu muri komune Kabezi intara ya Bujumbura bugarijwe n'ubukene bw'amazi, ivyo bigatuma bamwe muri bo bikora ku mazi y'ikiyaga Tanganyika, abandi nabo bakikora ku migezi itemba iva mu misozi. Abo vyega bati umwanya n'umwanya akorera iradushwaramwo. Mu ntwaro nabo bati ikibazo turakizi, vuba turaza kudodora irya nino kugira ngo gikemugwe. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse atugire ku muriri w'ino nkuru.
Bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Kabezi wa komine Kabezi nyene bavuga ko iminsi itanu ishobora guhera batabonye imajya amazi rikoroka ku mabomba. Nayabonetse bavuga ko abari make cyane kuko isaha 12 z'agatondo aba yamaze gukama. Abashirutse umwete baraheza bakabyuka igihe cy'isaha 8 z'ijoro kugira ngo bashobore kuvoma n'imiburiburi ayo kunywa. Aba ni bamwe mubayaze n'ijwi rya Amerika.
Tugera ku masaha 8, amasaha 10 zigeza 3 twayaronsa. Rige mbere twana yabura tugataho konye tukarara yo bugasha maze ataraza tukayabura cyane tukayaronsa. Tuyarose naho ni Imana.
Muca musubira kuryama.
Ebuke mu gitondo kinka n'ijwi rya Amerika cyatugana mu yindi mirimo y'iwacu nyene.
Kwego ino mu Kabezi hari abajya amasaha 2 saa 3. Ni kuvuga rezo saa 3 usiyuryama. Sahindwi usubyuhuza kuvoma.
Ntabwo bamugira bwo kuja kuvoma mu ijoro none.
Ubwo burabwira ukapfa gutimbiswa apfa kugera nyamba ritso muhuye, nyamba kikwitse ukagenda ntakundi. None bwo kirana.
Abadashoboye kurarira ayo mazi nabo bavoma mu tugezi two mu myonga. Ari ku kagezi kitwa Kanyamazi gatemba kava ku mutumba Gitenga uri haruguru y'uwo mutumba turi kwa Kabezi. Ariko hano kugacimbira umugongo agera kwashika yamaze kugabanuka atagitemba cyane. Icyo bikoze biboneka ko abanyagihugu bimvi kinogo kugira ngo aronke atega gucyo bashobore kuyavoma. Aha rero bamwe bayahagazemwo bayoga, abana bayakiniramwo. Aha kandi aya mazi yaka kagezi aci ruhande y'ivuriro rito ryo mu Kabezi. Umuntu ayihweje asa n'ataca umuntu yo yakoza, ariko nubwo biruko hari abariko barayavoma. Muri aba bayavoma batwiganira ko bayakoresha ibikorwa bitandukanye.
Amazi muvoma nayo
yo gukoresha
muyakoreshe
guteka
asa nabi gutya. Hey, none kwa tayandi tufise.
Gitondo barayatekesha. Mugabo nkubu bacha bayakoresha icyundi dukobwa nkuko za masahani no kumesura.
Je nambo nimenge uri kuravoma.
Yego niko ndapfoma ariko nayo gukoresha mu budongo bwa dushatiza amatafari.
Amazi nkabyo asize mu nzu abantu nani bahora bayana.
Eh barayano. Iyo twabuze yo kunywa turahora tuyanga.
Komine Kabezi ihereranye n'ikiyaga Tanganyika. Ivyo bituma abandi banyagihugu batari bake bacha bikora kuri ico.
Ni sawa.
Wache
kumesurira hano wachupuye.
Ndatuye mvuye aho haruguru muri Japo, muri Kabezi basi.
Ko aje kumesurira ino nta mazi mufite.
Oya hamabomba rakama.
None ya aye muyamesuramo mukongera mukayavoma.
Ego turapfuma.
Ushitse muri cyo yakoresha gusa.
Turayakoresha nk'ibyo guteka kuhakira abantu.
Nubwo aba banyagihugu bariko baravoma iki kiyaga bakivomana agashavu. Uyu avuga ko ubwo bukene buva ko abanyagihugu bato bato boba batitaweho.
Amazi nta Kenya habuze uburyo bwo kuyaduha. Uko amazi giye kuraba nko kuma komine ntiyigera abura. Ku bantu biyifise amazi ntabura. Mwa ku bantu kwege bato bato amazi turayabura.
Muyabura kubera iki none?
Amazi tuyabura ku buryo bwo kuyitaho kugira abayatumanurira amazi yava ruguru mu misozi. Tugira imana ko dufite tangana n'inyasa tuvoma kuko abana n'abandi ko basanze ngaho ariko baravoma. Bubongera bamesura.
Ariko rero musitanteri wa komine Kabezi ndayishimiye Renirida avuga ko muri rusangi iyo komine atamasoko y'amazi ifise, ivyo bigatuma amazi bayakura kure bikabasaba uburyo bwinshi. Ariko rero iyo ndongozi ya komine ibandanye ivuga ko ukuronsa amazi abanyagihugu biri mu bibarajishinga.
Komine Kabezi naho dushobora gukabuta amazi turonka. Turinda kuyasaba mu ma komine duhereranye nka yari mutumba bayatoye imuhuta ayo ariko aramanuka nayo bayatoye muri komine Mutambo. Ariko ubuye tufatijwe na ishamwe UNICEF bicishije muri wape turamaze kuronka imigende ibiri y'amazi tukuma dudodora hirya no hino kugira turonke abagira neza badufasha ko icyo kintu n'icyo kintu cya mbere kiturajishinga.
Icyo bikoze abajeje intwaro ku mitumba bavuga ko bagerageza guhimiriza abanyagihugu gukoresha amazi atetse kugira ngo birinde indwara zituruka ku isukurike. Mukuru mutumba Kabezi Ndayizeye Albert avuga ko bariko baragerageza gukinga ikiza cyakorera cyama cyabafashe. Ahatanga karorero kwa abantu 70 mu kijyo kumwaka uheze bafashwe kugacimbira umugongo kuwo mutumba rongoye. Ariko nubwo abajeje intwaro bavuga ko bagerageza guhimiriza ibijyanye n'isuku, ariko abanyagihugu bo bavuga ko bahaye bitegurira ico kiza.
Twayigwanya ariko ntivyasoboka kubera umusafu w'amazi tungu. Kubera tawadukura amazi meza. Aha nta misisikaye itadufase korera. Mukumu nani harageze koretse dufata rero.
Komine Kanyosha izimbere mu makomini 9 agitsi ntara ya Bujumbura mu gukena amazi. Inkurikizi zabwo nuko abanyagihugu baho bama bafashwe n'ingwara zituruka ku isukurike. Muri izo abajeje intwaro bavuga ko ingwara ya korera yama yateye buri mwaka cyane cyane igihe nk'iki cici. Mu ntara ya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse two kugira ko ayo mazi ya Tanganyika abanyagihugu muri komune Kabezi bikora ko atari meza kuko ivyegeranyo bitandukanye biheruka gushigwa ahabona n'amashiramwe akingira ibidukikije mu Burundi yerekana ko ikiyaga Tanganyika aico kiyaga kibangamiwe kuruta ibindi byose ku isi muri no mwaka w'2017 ushikiranganje bw'ibidukikije buhanura abantu bose kwirinda ibikorwa byonona amazi ya Tanganyika. Inkuru dukesha umunyamakuru wacu Eloge wili ekaneza. Na inabiciye ku masonga nkitangura inkozi z'abarundi ziba mu kambi yo mu Rusenda zatanguye guhuza zirasoma zikoresheje udukarata twikoranabuhanga, ariko rero ayo makarata ngo ntaborohereza kuko benshi batanatahura n'ingene akora. Vedaste Ngabo atubwire byinshi kuri ino nkuru.
Ishyirahamwe mpuzamahanga rishinzwe ibiribwa ku isipamu ryatangije uburyo bushasha bwo guhakoreshejwe ikarita y'ikoranabuhanga izwi ku izina rya Scope Card ku mvuzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda, aho ikarita ije isimbura impapuro za bo zari zisanzwe zifashisha mu guhahisha muri iyi nkambi igihe cyo gupokera ibiribwa kigeze. Iyi karita y'ikoranabuhanga y'ubururu iriho ifoto n'umwirondoro uhagarariye umuryango, ikaba yatangiye gutera impungenge kuri zimwe mu mvuzi z'abarundi zari zisanzwe zikora umurimo w'ubukomisiyoneri hagati y'impunzi n'abacuruzi bagemura ibiribwa mu nkambi. aho aba bakomisioneri baguriraga impunzi impapuro zabo ku mafaranga asanzwe hanyuma bakazigurishiriza abacuruzi ariko ikarita y'ikoranabuhanga ifatwa nk'amata y'abashitsi abakomisioneri batangaza yuko yababereye imbogamizi
amaburumba hari hakarusho twebwe abakomisioneri harimo akarusho ndetse n'abahora bapokera abakomisioneri bahora batugurishirizako nabo nyene ntibyabashimishije kuko twebwe ku mabo twahora tubagurira bakaduha tukavana ko bakagenda urumva rero ni ikintu kigoye kugira kwizera guhereze iyo carte electronique yiwe
kuri bo imwe bavana bwa amafaranga angana gute
bo imwe yaba ari $15 rero $15 kenshi twakunda kuyigura bivanye n'ukuntu eshanje ya dollar yapanze ariko ubu to twariko twari ku mafaranga 15,000 by'amakongo niyo twayigura bo imwe uko natwe bagaca badushirira ko thanks akwiyo bo twagenda twunguka kwa amafaranga 500 ariko ubu biragoye kandi babasanzagije bamwe bariyo abandi bariyo bisaba gufata imoto mbese wogura boy imwe y'15,000 gafata imoto ya sengisa gushika ahanda bari wa mukiriya wawe nta kintu ubukoreye ntibishoboka vrema twe turi mu gihombo vrema nta kintu kirimo ntabyo
ese niki impunzi z'abarundi zivuga kuri ikarita nshasha y'ikoranabuhanga zahawe
kikuri aka karite baduhaye gafite akamaro kanini cyane kuko umuntu biragaragara ko atazoza araruha mu gihe agiye kugatora kuko turiko turatondera amabo byaturusha cyane rwose hari n'igihe baduha barinze kuturaba ikimyore tukababara bakayima abasaza n'abakibose wasanga afite nk'umuryango w'abantu 10 akarorero ugasanga habaguhaye abantu 5-6 abandi bakabura urumva rero ibyo ngira ngo ntibizosubire ni avantage ya mbere tubonye kuri ako gakarata
igahunda ifite ibibazo bishika 3 ubwa mbere nuko tubona abantu batitahura batarayimenyera ngo bayitahure neza uko imeze ubwa kabiri naho turasanga igahunda ishobora kuzotebya abantu kugira ngo baronke injya zabo kuko ni bake bagenda bararonka amakarata kandi byateye ikibazo cyane kuko abantu bose baguma biyumvira twegi injya zaraheze none tuzoronka ryari kugira tuje gusuma ikindi kintu cyibonekeje nuko abantu bizobasaba kumenya ikintu babika ijya karata kuko bisaba ubuhinga bwinshi yuko uyiravye nabe ukayihuza ni telefone ukagira gute ishobora guca yononekara noneho bikaba ibintu bikomeye kugira ngo umuntu ashobore kubona iyindi kuko bizosaba igihe kinini hariho n'igisata kijeje ibyo bibazo bizoba byashikiye umuntu wari we wese uyitaye basaba ko ugenda kumenyesha kuri ico gisata kijeje ingorane zibaho icyo gisata kigakorana kigizwe n'abantu ba CRD impunzi pame umva batabonetse nshobora kuronka karata nabo bakavuga yuko bisaba indwi zibiri hamwe indwi zibiri itakaye indwi zibiri gaca bihora ni poker urashaka kutaronka iyo rasio yawe bisaba rero ko abantu bazibika bavuga ko bazozana ubundi buntu bazoza barashiramo amakarata kugira ntizitakare byoroshye
ku rundi ruhande hari impunzi zisanga ubu buryo bwari busanzwe bukoresha bwo guhahisha hifashishijwe zabo aribwo bwabangukaga ugereranyije n'utudukarita dushasha tw'ikoranabuhanga bataramenyera gukoresha kuko usanga muri village hari guhaha abantu batarenze 200 ibi bigatuma izindi impunzi zitarahabwa uburenganzira bwo guhaha zikomeza gusonza kandi biribwa biri mu isoko
muri village bariko baduhereza abantu 15 natwe muri village ngira hariyo nk'amajana none twobaho gute natwe nibadupfuma duhereza amabo yacu basi bayazana amabo kugira dukwigo ngo twahora dukwiye inzara iratwisha abana amatayi yamaze kuduherana inzara abana baguma baturirirako barira n'inzara kandi natwe ge twabuze icyo dufata n'icyo tureka naho dufise tujya naho dufise twikora kuri boho yabana mitende hagera gupokera bimwe nimba byashika tukaba twabimaze cyangwa bikaba bishika tukaba tubifise twagira ntitwakwiyaranje hari nige twagurana mugenzi wacu abafise nk'amatayi menshi akaduha
tumenyeshe yuko ubu buryo bushasha bwo guhakoreshejwe ikoranabuhanga buri kubera muri site ya Rurinda Gatunguru ndetse na Rusenda Vedasi Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu
Misi yose nkano masatu washikiriza ikiganiro camagara y'abantu no munsi rero tukagaruka ku ngwara ya prostate umunyamakuru wa Joyce Liliane na Mahoro yaganiriye na muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya Mwaro muganga Nikora Ntunga aramubwira ibitandukanye kuri iyo ngwara isonze cyane abanyagihugu b'Imwaro reka tubahakanya batuyagire
iyo ngwara
abaganga bita denome de la prostate ifata gace kamwe kindani mu bihimba vyirondoka vy'umugabo ahaca intanga zivuye mu matengatwa kugira zisohoke ako gace karagwara mukumva ububabare no mukuvyimba rimwe na rimwe hagashobora kuvamwo ingwara ya kanser abaganga bemeza ko iyi ngwara ikarira abantu bariko bagera mu zabukuru guhera ku myaka 50 kuduga aha mu ntara y'ubuvuzi ya mwaro bavuga ko iyi ngwara yibonekeza cyane mu makomine aherereye mu karere kama ka Mugamba nka Rusaka Gisozi na Ndava ahagwiriye abasaza kurusha handi muri no ntara iyi ngwara ijanye no kuvyimba kwa prostate ifasha batama aha mu ntara ya mwaro hari abadaca bashoka bamenye ivyo arivyo kubwivyo muganga Nicolas Nitunga arongoye ino ntara y'ubuvuzi aratanga umuco kubimenyetso vy'iyi ngwara
umuntu atangwa kumva ababara mu ruhago munsi y'umukondo hanyuma agiye kumwanda muto akumva ababara vyanka hanyuma kandi n'umurindi w'umwanda muto warusanzwe uhari ukagabanuka cyane gushika mbere naho bishobora kwanka yuko umuntu aja kumwanda muto agaheza akavyimba mu ruhago hariho nabandi kandi usanga bakunda kugira indwara zijya ita infection urinaire ziguma zigaruka ano ico gihe maze kuraba bakamwiha ibipimo bagaheza bagasanga ibiko bituma nuko kuntu ugace kumubiri prostate kavyimbye
kubera iki hakarigwa cyane abo bantu bariko baregera za bukuru ubwo bariho impamvu y'umwihariko
ko bahinga bamwe bamwe bavuga yuko byo babijanye nakaronda mu muryango ariko kandi hari nabandi bavuga yuko umuntu w'umugabo iyo amaze kurenza imyaka 50 usanga gahimba gakarigwa cyane cyane ni bishindagurika by'inkabuzo zo mu mubiri byo bita hormone
ikindi nuko hari amakuru atandukanye mu banyagihugu kubijanye n'ibiteri ingwara aha ni mu gihe hari bavuga ko iyi ngwara ikarira abantu baranguye imibonano mpuzabitsina igihe kirekire mu buzima bwabo mu gihe hari undi muce wuvuga igihushane cibi kuri aya mazinda ya bamwe n'abandi muganga Nicolas Nitunga yemeza ko gushika ubu atagitumanye zina kiramenyekana co bagiteri ingwara ya adenome de la prostate kwico bikoze ishobora kugwara uwo ari we wese
ariko ariho abahinga bamwe irikwa soma ibitabo bicanye ibindi ushobora gusanga ariho abavuga uko iyo ngwara yoba yagaragaye kwa gaba baragize abakenyezi benshi ariko kandi hariho n'ibindi bitabo navyo mu gihe bivuga yuko iyo ngwara mbere ishobora no kwibonekezwa ku bantu b'abagabo batigeze banarongora canke mbere atabagore benshi bagize bindi nabo hariho abavuga yuko iyo ngwara ishobora kuba iva no ku bintu umuntu afunguye bifungurwa bigwiyemo inyama viande rouge ariko nta kintu kimwe kigaragaza yuko arizo biri bituma umuntu agwara indwara ya adenome de la prostate muganga aramupima nashaka mvuge kandi hariho ibipimo bimwe tutagira bya ibipimo byo mu maraso mbere n'igipimo kijya kimurika mu bita ecography ino mu ntara y'ubuvuzi ya mwaro icyo gipimo ntacyo dufise ibindi bipimo navyo byo mu maraso bisanzwe byerekana neza yuko umuntu afite iyo ndwara ya denome de la prostate canke kanseri ya prostate ivyo navyo nyene hari ivyo tutagira ibindi bipimo tugira ngaha aye turashobora kumugira ibipimo bimwe haba mu mukoyo kandi hariho n'ivyo ndetse tugira mu maraso tukabona yuko hariko haraba inkurikizi zijanye n'iyo ngwara abaza kuvyemeza neza n'abaganga basanzwe barabinonosoye gusumba kandi bafise n'uburyo bwo gupima buhanitse gusumba dufise
muganga iyo ngwara irakira
iyo umukoze hariho benshi tumaze kubona akira neza akabandanya ubuzima ubwo buryo bwo kubavura bita chimiotherapy hano mu Burundi ntabwo dufise kubera iyo yamaze kuza yarengeranye iyo kanseri irashobora gushwara mu bindi bihimba
mu bindi bibabaza abagabo bubatse bagwaye ino ngwara ya prostate nuko badasubira kwipfuza vuba kurangura imibonano mpuzabitsina naha muganga Nicolas Nitunga arafise ica bivuga ko
kubera igihe yavyimvye hari ibihimba bimwe bimwe vy'umubiri iheza nuvuga igapfunganya ico gituma haca haba ingorane mu bijanye no kurangura amabanga y'ubatsi
naho uyu muganga atabitigira atanga vy'abayigwaye mu ntara y'ubuvuzi arongoye amakuru dukura ku rubuga rw'abashakashatsi kubijanye n'ingwara ya prostate muri Afrika PCIA atwereka ko mu gihugu c'u Burundi uko umwaka utashe haharugwa abagabo barenga ijana bahitanwa n'iyi ngwara mu ntara ya mwaro Khaisa Lilian ina mahoro ijwi rya Amerika
akabadi nkori Raisa Liliane na mahoro rero duce dusozera ikiganiri wanyu mu ntaracu no munsi mwakoze incuti bakunze mwe mwari ko muratwumviriza yakoze Innocent Kimenyi na Ingenieur bari kumwe mu hinga bw'ivyuma Diane Nahazo ni jenda bategurira nkongera nkabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara ndabipfurije kuranirwa mu banyu no mu vyanyu.